Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze ntwi
mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe kaze mu makuru makuru yaranze intwi turiko turasozera kuri Radio Nzamba agateka kawe turi kwigenekerezo rya 10 Nyakanga numwaka wa 2023 aya makuru 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 muyashikizwa na Jean Bonfils Niyongere
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
imyaka 9 yararumanye kwigenekezo rya 8 Nyakanga babikira batatu baturuka mu gihugu c'Ubutaliyano bo muri paruwasi Maria Guido Comfort ryo mu Kamenge aho benshi bita kwa Buyengero baganda bwo bunyamaswa gushika ubu ubutungane bw'u Burundi ntacu burakora kugira ngo abakoze ubwo bubisha bashengezwe imbere y'intahe abagiye icaha bahanu hisunzwe amategeko inkuru twari twateguriwe na Eddie Claude Ninazo
amatariki y'indwi na munani ukwezi gw'icenda mu mwaka wa 2014 yabaye imisi y'amahano ku muryango w'abakirisu na cyane cyane abakirisu bo muri paruwasi Guido Maria Conforti yo mu Kamenge iri mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura ayo matariki yibutsa ubwicanyi bwakorewe ababikira batatu baturuka mu gihugu c'Ubutaliyano ku muhingamo wo kuwa Mungu igenekerezo ryandwi hishwe ababikira Rusiya w'imyaka 75 hamwe na Olga yarafise imyaka 83 abo bose bishwe banizwe bukeye uwundi mubikira gira gatatu yitwa Bernadette Bogia w'imyaka 79 yatowe ikiziga mu cumba ciwe yaciwe umutwe Colonel Hermenegildi Hadimenshi yavugira igipolisi ico gihe yaremeje ko abo babikira bose uko ari batatu bishwe babanje gushurashuzwa abo babikira bo mu muryango wa bene Maria abajezuite bamutagatifu François Xaveri bose biciwe mu kigo bari basanzwe babamwo ico gihe mu bafashwe bagirizwa ubwo bwicanyi harimwo Christian Butoyi agendana ubugwayi bwo mu mutwe hamwe na Juvan Duwimana yavuye asogwa ibohero rya mpimba kuva ico gihe nta wigeze amenya irengero ryiwe ubucamanza nta na kimwe kirakogwa kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bubisha kugira ngo banigwe icaha bakoze
Eddie Claude Ninazwe arakenuye mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzabukira muswa intwaro mu Burundi nta butungane buzokwigera buboneka kuba bikira batatu batariyano bagandaguwe n'inzego z'umutekano bishigwa habona n'umenyesha makuru Bobo Rugurika yagize amatohoza kuri ubwo bwicanyi Bobo Rugurika akabazwa n'inyifato y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yirengagiza akarenganyo kariko kagirirwa Christian Butoyi afunzwe arenganijwe muri iyo dosiye ze imyaka 9
bari babikira batatu b'abatariyano biciwe mu Burundi bishwe ku itegeko ry'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ku itegeko ry'uwararongoye ibiro bikuru bya byiperereza uwo nawe akaba atwagwa mu biro by'umukuru w'igihugu Lieutenant General Adolphe Nshimirimana ababishe mwarabiyumviye baravuze ku maradiyo baravuze ingene burya bwicanyi bwateguwe ingene bwashizwe mu ngiro n'ingene bagiye no kwica uwa gatatu kandi igipolisi cyuzuye hajya muri kijya kigo cababikira rero murabibuka umwe mu babikoze yivugiye yari umupolisi witwa Isandu w'Imana uwundi yari umukozi wo mu rwego rw'iperereza uwitwa Jivent mwaramubonye bamukuye bonyene mu gihugu cya Somalia yo bari baramurungitse mu butumwa bamugarukanye mari mu Burundi mwarabonye byakurikiye bace bamushira wewe no mu mpimba byarangiye bamukuye mu mpimba bamwije no kuvuga yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD nta butungane bwipfuza kuri ijya dosiye y'ubwicanyi bwahitanye bajya babikira ahubwo bwipfuza kubipfukafuka ukuri kukagenda kagirire naha rero wumva bafata bamwe mu babikoze bakabica narumvise yuko ho bahari n'uwundi bagiye kurondera muri Kongo bo babamwikiye muri Kongo ntimwizera ubutungane kuri intwaro ya CNDD-FDD kuko barazi ko aribo babikoze muhora mwumva president Evariste Ndayishimiye yidogera abacamanza yidogera ngo abantu ngo bakorera igihugu nabi nama nabivuze ko ijya mvugo ari yo guhuma abarundi gusinziriza abantu Evariste Ndayishimiye arazi neza ko CNDD-FDD ariyo yishe ugwego rw'ubucamanza kandi arazi ko arimo mubabikora uno munsi mubashinga mabanga bo bacamanza arimo uno munsi mubahirika imanza ziri mu butungane arimo none reka ndabakarorero byogenda gute ko imyaka 9 iraheze baje babikira bishwe nta muntu numwe atazi yuko bishwe n'ubutegetsi bishwe n'ugwego rw'iperereza n'abapolisi ariko hari umuntu agenda n'ingwara zo mu mutwe ubumuga bwo mu mutwe uwitwa Christian Butoyi uwo muntu abantu bose makungu yose n'abanyagisagara barazi ko afite ingorane zo mu mutwe musigura gute ingene iyo mara imyaka 9 afunzwe hariho umukuru w'igihugu avuga ngo niwe mucamanza kizigenza nuko abizi nuko abishyigikiye
tubandanye n'amakuru makuru yo kuri radio Nzamba agateka kawe ubu kirazira kikaziriza kwambara canke gucuruza impuzu zisaniza gisirikare canke z'igipolisi ibi byavuzwe kuwa kabiri w'iyindwi n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Philbert Biyereke mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yasiguye ko izo mpuzu zambawe n'abanyagihugu basanzwe bishobora gutera umutekano muke abafite izo mpuzu bahawe indwi zibiri kugira ngo babe bazishikirije abarira umutekano inyuma y'ico kiringo uzofatwa zambaye wazohanwa hakurikijwe amategeko tega amatwi Colonel Forobi Biyereke n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi
haraheze iminsi hibonekeza abanyagihugu bambara imyambaro isa n'inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano byongeye iyo nyambaro iradandarizwa mu bibanza bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi ukwambara iyo nyambaro bituma haba ingorane zo gutandukanya abagize inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano n'abanyagihugu bambaye imyambaro y'abasirikare canke igipolisi ingendo nk'iyo ishobora guhungabanya umutekano mu gihugu cacu narijya imigwi iterabwoba ishobora gukoresha iyo nyambaro ikinyegeza mu banyagihugu igahungabanya umutekano nta wodi hako akarere Uburundi burimwo hakirimwo imigwi yitwaje ibigwanisho ikora nk'iterabwoba mu ntumbero yo gukinga ingorane zoshobora gushika hamwe atacokogwa mu maguru masha turamenyesheje abarundi n'abandi bose baba mu Burundi ibi bikurikira birabujijwe ko abanyagihugu bambara imyambaro isa n'iy'abasirikare canke n'iy'abapolisi birabujijwe kudandaza imyambaro isa n'iy'abasirikare canke n'iy'abapolisi hatanzwe ikiringo c'indwi zibiri ku banyagihugu bose bafite imyambaro isa n'iy'igisirikare canke n'iy'abapolisi kugira ngo babe bayisubije aho hose hari abasirikare babegereye utazo kubahiriza ibyo byasabwe azohanwa hisunzwe amategeko
urunane Sephora rusha rutavuga rumwe na leta rurashima ingingo zo kubuza kwambara izo mpuzu zisa neza gisirikare cyangwa igipolisi ubwo runari ugasaba ariko ko leta yoca ibishira mu ngiro ntibibe ibyo mu majambo gusa izo mpuzu bakazaka imbonera kure kuko arizo zitera kajagari mu gihugu zambaye izo mpuzu urunane Sephora rusha rusaba ko izo mbonera kure zo kwakwa n'ibigwanisho zifise kuko bitera umudugararo mu gihugu Jean Bosco Wigemera nicegera cy'umukuru urunane Sephora rusha
Ivyo muvugizi w'igisirikare arayashikirije kubijanye nabiyambika umwambaro w'igisirikare canke w'abapolisi ni byiza cyane ahubwo yari yaratevye guhagarika ku kajagari bose babona kuva kera ariko rero burya koko bazobishobora ko tubona ari ahanini ya imbonera kure ziyambika canke zambitswe uwo mwambaro ko tubona zahawe ikibanza kiri hejuru y'inzego z'umutekano leta ya CNDD-FDD muri rusangi ubushikiranganji bwo kwivuna abansi nubwo ujejwe umutekano boba bikubisa gashi boba basanze barengewe n'akajagari kahari kwambara uwo mwambaro w'abapolisi cyangwa w'abasirikare boba bikanze ikimbega mu gihugu kugasefora arusha twohanura yuko niba bashaka koko guhagarika uko kajagari bobanza bakiyumvira yuko leta ariyo nyene yagateye umugambwe CNDD-FDD ariwo wagateye maze bakabanza bakahagarika ibyo byo guhira uwo mwambaro imbonera kure ikibanza bari barabahaye cyuko basa n'abari hejuru y'abapolisi n'abasirikare ibyo byose bigahagarara ibyo gutera umudugararo mu gihugu bitewe n'izo mbonera kure zitwaje umwambaro bigahagarara ndetse bakabaka n'ibigwanisho babahaye kuko si umwambaro wonyine ndetse turazi yuko umwambaro si wo wica hica ibigwanisho iryo terabwoba bakoresha ahandi ho batabikoze uko akajagari kazokwamaho.
Inzamba
amakuru makuru kuri radio Inzamba yaranze ino ndwite yabandanize mu gisata c'uburimyi. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yahaye iminsi ibiri uhereye ku munsi wa kabiri abarongoye ishirahamwe FOMI wawe bashikirije ikirangaminsi c'ingene ifumbire ya FOMI izotangwa muri iyi rimajyagatasi rigiye gutangura. Mu kiganiro n'abajejwe intwaro bari kumwe n'abajejwe indimo n'ubworozi mu ntara, icegera c'umuyobozi w'ishirahamwe FOMI akaba yatanze inyishu umushikiranganji kandi wa mbere avuga ko zidasiguritse kubijanye n'ingeri y'ufumbire izoboneka. Reka inkuru tuyibaze Olivia Gakima.
Muri iyo nama yo kurabira hamwe ibijanye n'umwaka w'uburimyi wimirije, hafi abayobozi bose b'indimo mu ntara barerekanye ko bagifite ikibazo cike na canke buragifumbire ihingurwa n'ishirahamwe FOMI niyo mu bwoko bwa totahaza na bagara. Musiguro zatanzwe n'icegera cy'umuyobozi mukuru wa FOMI yamenyesheje ko bagize ibibazo by'ubuhinga birimo kubura amafaranga y'agaciro hamwe n'icikagurika ry'umuyaga nkuba. Kuri ayo majambo umushikiranganji wa mbere ntiyihanganye, yaciye amuciramwo amwereka yuko inyisho atanze zidafashe.
Turafise ikibazo cy'umuyaga nkuba.
Eje ntunzanira ibibazo tekiniki ngaha tewe jenaze kuda gusaba ifumbire ibyo bya utavuze kare ntubinzanire ngaha jewe ndiko ndondera ifumbire uheje kumbwira amafaranga agaciro amapese dorushanye jena izine mfise icyo dupfana nuko abene gihugu bagira ishwagara akini ishwagara izoba yashikiriye abantu bose ryari kandi ndakubwiza ukuri itariki uza kuvuga ngaha ndayikurikirana itabonetse
icegera cy'umuyobozi mukuru wa FOMI Aménégide Manyange akaba atamuhango n'umwe yashoboye gutanga.
Numva atabye amatariki noshikiriza kuko ibyuma ntibisezerana je numva umengo noba ngomba kwishyira koze mu izo samwe navuga ngo itariki izi yose nzoba nayishikaye.
Amaze kubona yuko inyishu y'icegera cy'umuyobozi mukuru wa FOMI itamunyuze, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yaciye amusaba gutaramuka.
Ari uteza guhifumbira abenegihugu ntushobore kutubwira ati nshobora kuba narizanye iki gihe none tubere amaboko imugonga abenegihugu haguruka ugende ejo mumpe amatariki ntabanduka kuko nashuri kora dupasa ngaho tuhaguruka ugende.
Murakoze cyane nyakubahwa umushikiranganji wa mbere.
Biragoye kugira abarundi tuzokire ari uguzi yu abazi neza yuko umwene gihugu ari uwo kubyinira ko ibi turiko turabikora nawe nyine umunsi yagiye ku isoko agasanga ntibashoye azopararangana.
Mu kurindira ikirangaminsi cy'ingene ifumbire izotangwa ku kibazo kijyanye n'ubukene bw'ishwagara, umushikiranganji wa mbere akaba yaciye asaba umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi kuba ararondera abandi bashobora kuyitanga mu ntara ziyikeneye cyane gusumba izindi.
Olivia Gakima arakenuye nta mishamirano yari ikwiye kuba hagati ya leta n'ishirahamwe FOMI hakwiye amatohoza yimbitse kuhungira amafaranga leta itanga kugira haboneka ifumbire akoreshwa hama leta igaha amahirwe abagwizatunga benshi muri ico gisata co gukora ifumbire. Bishikirwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi tumutege yompi.
Ikibazo ni uko tutatakintu kirabaye bari wasuye umwavu bukenewe neza muri kantite n'ukenewe muri karite ni ukuvuga ibyangombwa ufise kureba ko n'amasi y'Uburundi afise todasidite nini. Ibyo rero ni ibintu usanga bigaragara bigira kabiri turetse yuko igihugu kiri mu ndwara z'ubutunzi ari n'amadovize n'ibindi. Mugabo nibaza yuko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwatuza kwa ufise umuguca nk'abahinga baza barakurikirana neza ibijanye n'ingene ishyirahamwe FOMI bari kurirakorana na leta mu bijanye no gushyiraho ifumbire ikwiye bakamara kubararaba izo zeti zizoba zihari bakazimenyesha kare uwo mugugasura gutanga raporo kandi hakiri kare kuko kumva n'ingene umushikiranganji wa mbere ariwe nda kugira polemike n'umukozi asanzwe wishira hamwe igenga bisane amasezerano na leta hanyuma ikindi nacu leta none wiyuka ibintu by'amamonopoli leta byamaho bagafata ikintu bahishira ku bintu mu minwe y'umuntu umwe ebizo kuba byumvikana mu gihe umuntu yagize ingorane zoza ku gihugu cyose ingene rero organiza yasanga ibintu byizo byose digital channel ibyo byose byumvaga sanga ni shira hamwe rimwe ribikora haba harimo agahaga kaye na leta igomba kumva yuko mu bintu nka bene ibi wiza banashobora kubikoreramo kugira umuntu aburi asubire kujya ashobora kurongera n'ahandi rebi hanyuma ikindi nuko urazi muri bije ya leta amafaranga ari muri ibyo bintu byasubiye umwavu w'umwaka imiliyari amajana abiri na mirongo itanu na zitandatu twiga abantu ntabwo tuzabanza kumva hano faranga hari kagera hafi miliyari amajana atatu yoba agenda mu kintu ngo bijyane n'umwavu umugabo umwimbu kama atabushe kubera umwavu utakwiye harakwiye kuba kiti kura mu kuva mu mwaka uheze amafaranga bamwe batanga n'ubundi by'umwavu n'ingendo wagiye urabura inzizi zabaye bakara ko atabunyonyezwa bwabibayemo hanyuma abazaba babigiye mugasanga barahanywe n'ahandi ho ibyo bari kubera bakuremera umurundi ari hari makori cyangwa akeneye kuba imbuburimi wiyongera nibaza yuko aho hantu batuka muri kuba hasinira bogenda hagafatwa ingingo zishobora gutuma ibyo bintu bigororoka burundu
ni kuri iryo ndwi rya Faustin Nikomana duciye dusozera ko amakuru makuru yaranze ino ndwi turiko turasozera mwakoze mwese mwariko mudutega yompi bomfise niyongere nije nariko ndabashikiriza nkaba ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu mugire n'umugoroba mwiza uwo munsi w'Imana.
Ngiyi nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze ino ndwi.